VOA.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu kiganiro muri Isanga cya none muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka Uriane Itangishaka banza tugezaho amakuru avunaguye avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya.
Murakoze cyane Edi Rwema, ndabaramukije mwese muduteze amatwi. Ibujumbura bushikiranganje bujejwe umutekano bwagirishije inama n'abamenyesha makuru no musi mu gisagara cha Bujumbura. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse niho yarari. Fidelite, muranyumva? Fidelite, tuvuganye mu kanya iyo nama yakirikira ba muracayirimwo, ninde yateramije iyo nama, havuzwe iki muri make?
Muri make sinama ukundi twavuga yuko rya ritangazo ry'ubushikiranganje bw'umutekano yasomye n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji asanzwe yitwa Pierre Nkurikiye. Uyo nawe muri iryo tangazo yashyize ahanini yagarutse ahanini ku mutekano muke umaze iminsi bibonekeza, aho avuga yuko amasohoza kuri ubwo bwicanyi amaze iminsi yibonekeza amaze kwerekana yuko bishobora kuva ku bijyanye n'ukwihorahorana, agaca agirira ko rero adom rutoke ku bantu bamwe bamwe batayindira ko matohoza akorwa kuri kwamye mu kutanga amakuru, aho yagarutse kumenyesha makuru akorera RFI umenyesha makuru mu Burundi Ezras Nikumana, akavuga yuko Ezras Nikumana ari mu bantu bashyize amakuru y'ibinyoma biboneka yuko abahengamiye ku ruhande rusanke urundi akegeka ibyaha ku rundi ruhande.
None kuri ivyo bayigiriza bamwe muri abo bantu bashobora kuba bafise uruhara mu guhungabanya umutekano, hari ingingo nshasha zoba zafashwe canke ingingo nshasha muri rusange ubushikiranganji bwashikirije?
Ubwo bushikiranganji ico ngo menyesho yayitangaza twaronse akaje ko kubaza ibibazo byose twakiye ku mutima. Icyo batubwiye nuko ubushikiranganji muri gatangaza gusaba inyamiramabi gukora amatohoza muri vuba bwango kugira ngo zishyire ahabona ibijyanye n'ubwo bwica amaze iminsi bu.
None ku bijyanye n'ibikorwa byo kwaka ibigwanisha abanyagihugu byo birabandanya, hari icyo babivuze ko
ibyo bikorwa ntacyo babivuze ko rya itangazo Ariane rya ryijyanye no kuvuga iby'abantu bacakubira amategeko asanzwe agenga amatohoza. Ariko icyo ngo amenya ni uko amakaritsiye nka Musaga na Cibitoki hamwe na Kanyosha uno munsi igipolisi cyazindutse kirasaka, mbere hari n'abantu bari bafashwe ku Musaga mu gipolisi ho bavuga ko bafashwe abantu bane bahavuye bari kugwa nayo mu Cibitoki, naho nyene igipolisi cyatubwiye ko bafashwe abantu bagera kuri 20 badafise ibaranga bikwiye.
Urakoze cyane Fidelite Ishatse kubona wakurikiranye iyo nama, urakoze cyane.
Murakoze nama.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Abahagarariye urunani rw'abanyagihugu rurwanya manda ya gatatu, Mouvement Citoyen Halt au Troisième Mandat mu Burundi, rugizwe ahanini n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta ntibashimishijwe nuko batatumiwe mu biganiro by'amahoro bihuza Abarundi biherutse kubera Arusha mu gihugu cya Tanzania. Abari muri urwo runani baraye basohoye itangazo risaba ko umuhuza watowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yakunganirwa n'undi muhuza utowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye. Ibiganiro by'amahoro bihuza Abarundi byabaye kuva ku matariki ya 21 kugeza ku matariki ya 24 y'uku kwezi, biyobowe n'umuhuza wemejwe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Benjamin Mkapa wahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Abagize iryo huriro barasaba ko haba ibiganiro bitagira uwo biheza. Usibye abagize iryo huriro kandi bavuga ko batatumiwe cyangwa ngo basabwe kujya muri ibyo biganiro. Hari na bamwe mu banyapolitike bibimbuye mu ihuriro SNARED bahisemo kutitabira ibyo biganiro kuko bavuga ko batatumiwe nk'ihuriro SNARED. Mu itangazo yasohoye ibiganiro by'ibanze, umuhuza Benjamin Mkapa yijeje ko azagerageza guhura n'abandi bantu barebwa n'ibibazo by'u Burundi batatumiwe kugira ngo nabo abumvirize mbere yuko ahamagaza ibiganiro nyirizina mu mpera z'ukwezi gutaha. Uyu munsi mu kiganiro muri Isanga turibanda ku mpungenge zagaragajwe n'abahuriye muri Movement Twai Old Otrazie Manda n'ibikubiye mu itangazo baraye bashize ahagaragara kuri iki cyumweru. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Vital Nshimirimana, no umuyobozi w'urugaga Forsk uruhuza amashyirahamwe ategamiye kuri leta bita Societe Civile mu Burundi. Ikaze mu kiganiro Bwana Nshimirimana. Yego, namwe mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe amahoro.
Mbere na mbere iri tangazo mwaraye mushize ahagaragara, icyo mwifuza kugeraho ni iki? Ubutumwa mutanga muri iri tangazo ryanyu ni ubuhe Bwana Nshimirimana?
Icyo tangazo ryabaye itangazo nkeka rigira kane cyangwa gatanu twanditse kugira ngo rimenye Abarundi, rimenye amakungu, rimenye umuhuza ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko bashinze igikorwa cyo guhuza Abarundi kugira amenye aho duhagaze, amenye umwikomo dufise, amenye icyo dusaba. Muri iryo tangazo rero twatanguye kumwibutsa abo turi, icyo onye mbere wanashaka wa wundi ati ijambo ryama mu kanwa rigacika urukonda, uno munsi ntitwari dukwiye kuba kivuga abo turi kuko nta muntu atatuzi keretse umuntu atazi ibyo mu Burundi. Twaramwibukije yuko turi amashyirahamwe menshi, amashyirahamwe yagiye hamwe bagahamagara abanyagihugu ati mwa banyagihugu imwemere yuko amasezerano ya Arusha ariyo yabahaye amahoro aho nyangwa ngo hasubire kugabana mu gihugu cy'u Burundi, imwemere yuko ibwirizwa shingiro ariryo ryashyizeho inzego zariho kugeza mu 2015 bisenyurwa kubera ishaka ry'umuntu umwe. Icyo gitumye rero kubera izo ngufu twari bashyize hamwe abantu abanyagihugu isinzi 100,000 baba bari mu Burundi, abari mu makungu bire n'abanyamahanga muribuka imyerekano y'uko yabaye no muri gihugu cya za Burkina Faso hakiri basindukana niyonka kubera baza akamaro k'amategeko amabwirizwa mu gihugu kuko amabwirizwa n'amategeko mu gihugu niyo ntango niyo herezo igengene igihugu cyubatse, igengene igihugu cyubatswe kandi igena abanyagihugu bashobora kuze imyitegenzo n'ukubahwa mu gateka kabo. Hanyuma rero babwira uyu muhuza tuti mbega byokunda gutenya kubahwa yuko uno munsi aba banyagihugu bagiye imbere abandi kubera amashyirahamwe, tukababwira bakabyumva bakumva yuko bashikije baryumva uno munsi byokunda gute yuko harondega umuti babanje gukumira. Icyo ni ikibazo cya mbere dutangura kumubaza. Hanyuma ubu cya kabiri naho turagaruka tukavuga ngene ibikorwa tubona bikugwa aho twidoga cyane tuvuga tuti hariho umunyamabanga wa Afurika y'Ubuseruko mushinga naye tugukere kolibera yashinzwe mbaza mbere twagiye no kumufatira kuko twagiye tuti muri iki gihe nta Burundi dusa muri icyo kibanza, ariko rero uno munsi tugasanga ukuboko kwiwe niko kunini haba mu gutumirwa, haba mu gutegura, haba mu gutanga intumbero y'ingene ivyo bikorwa bigenda hanyuma rero hari abantu benshi kumbure boba batari bwa bimenye nuko amashira hamwe iyo mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko mu mwaka w'2015 yitwariye leta y'Uburundi hamwe n'umunyamabanga wa Afrika y'ubuseruko babagiriza yuko arenze amategeko agenga umuryango ukwemera yuko Nkurunziza ashobora guhiganirwa ikingo cya gatatu noneho nta n'uwo banahiganye hanyuma rero kubona rero uwo munyamabanga w'umuryango asanzwe ari umuburanyi muri urwo rubanza bikana rero ngene yongera ikintu na kimaheza baze gukora kandi ikibazo nyamukuru cyagumye ari ibyerekeye urwo rubanza cyo kimwe n'abamufasha hariyo mwitere Anthony Kafumbe asaza avuka mu gihugu cy'Uganda uwo ni wasutse imbere ya sentare niwaza kuburana urwo rubanza ku izina ry'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ariko uno munsi ntibajya gufata icyegeranyo wumva yo azokwandika ikiyumviro kidahuye n'icyo umunyamabanga yifuza ikiyumviro kidahuye n'icya leta y'u Burundi gute hanyuma rero mu gihe gatatu cyatumuga tuti kubera umuryango wa Afurika y'ubuseruko byagaragaye intege nke bashize ku byerekeye ikibazo cy'u Burundi kuko igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 uwo muryango utumye abashyikirangaje ubutungane bati mwebwe mwanonosoye amategeko mwebwe muhabwa ububasha n'amategeko y'uwo muryango yuko muteza kuduha intumbero ngene ibibazo byerekeye amategeko tubifata genda mutwigire iki kibazo cyerekeye ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza baratse neza ku rupapuro barandika bati n'ukuri cya gatatu kigihuye n'amategeko y'u Burundi kigihuye n'amategeko y'umuryango niho rero duca tugira tuti ko uwo muryango byawunaniye kugira aho uhagarara kugira ngo uvuge amategeko uno munsi ibyo kunda yuko wihariza igikorwa cyo guhuza Abarundi niho tugira tuti uyu mushinga ntawe mukapa n'ukuri turabona ko ariko arashyiramo ingufu mugabo naronka abandi baza kumufasha baza kumushyigikira agenwe n'umuryango w'ubwa Afurika hamwe n'umuryango mpuzamakungoni gutyo aronka ubwigenge bukwiye gutyo wa munyamabanga wa Afurika y'ubuseruko na bamwe azana bakora mu biro byiwe ntibasubire kuronka aho baca kugira ngo baze kubuza Abarundi kugana.
Ese bwana Vitali Nshimirimana ubwo hasohokaga ubutumire bw'abantu bagomba kwitabira ibiganiro byabaye Arusha muri uku kwezi mwaba mwaramenyeshejwe iby'ibi biganiro hari impamvu mushobora kuba mwarabwiwe yatumye mudatumirwa muri bino biganiro
twemwe twaramenye yuko hariho bamwe mu bashyirahamwe dusanzwe dusangira urugamba batumiwe aho nabo bari amashyirahamwe abiri ku mashyirahamwe ya 318 urugamba mu 2015 kandi urwo rugamba rukaba rwaciye rutakaza abarundi benshi bajya abantu mwabonye mu myerekano bajya abantu mwabonye bamanika amaboko baririmba Burundi bwacu uko bukeye uko bwije sabari muri ayo mashyirahamwe yonyine sabari mu migambwe benshi barabarundi sanzwe rero twebwe twagira tuti abaserukira ubwo runini rwatanguje ubwo rugamba rwo guhagaranira ibyizwa shingiro nzabareke bagene abajya kubaserukira babatekereye ijambo hanyuma bashyitseyo bamenye aho bahera n'aho bahereza ariko rero kubona baragiye bagasohoka bagatora bamwe muri twebwe twanabibonye mwo banashaka n'ingendo canishamo twabibonye n'ingendo yo kuducanishamo kuko iyo amaze kumenya abantu tumaze kwandika ibyandiko byinshi cyane twaranigoye turabishyira no mu ndimi z'igifaransa no mu cyongereza ubwaniho twagira tuti ntibikunda yuko umuhuza adashobora kudutumira twandikiye amaketi menshi umuhuza jewe na telefonye mushinga nayo yitwa Tembere Makosa ubonye akaba ari wagejwe kwakira amabaruwa n'ibyangombwa byose biba bigenewe umushinga nawe mukapa tugatangara tuti none kumbe boba babikura kugira ngo zibaheze ngo badutumire mugabo aho turafise inyishu igituma badutinya igituma bashaka kudukubira n'iki kintu umushinga nawe ucumbirize nuko iki kintu cyitwa mashira hamadahani ibyiciro bya politiki ngaha mu Burundi no muri bihugu bya Afrika cyeka yuko ishobora kubuza abantu kuganira ibintu batuma bashiga n'ihore ku maso bituma bagira uruyeri rwo guharanira bagende muri bwe byo kugabana ibibanza mugabo byazaha biriko birakorerwa Abarundi bimwe byo kurenga amategeko bimwe by'ubwicanyi babirenze ku ruho rw'amazi bavuga bati reka tugire ibintu byo kumvikanisha hama bibe bihetse rero kumbe baratinye bati aba bantu babe mashyirahamwe kujya babaye aba mbere mu guhaguruka bakavuga ibyo n'abandi bari batinye ukuri njyasino banda babeshe n'abanyamiryango barabyibuka nitwe twabaye aba mbere twahagurutse turabona ingaruka mbi nyinshi cyane zizoba mu kungene Nkurunziza azoba yahonyanze bwizo ashingira agashaka kwigumiza ku butegetsi
Bwana Vitali Nshimirimana reka dukomeze ikiganiro mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya ibyo uvuze n'abakunzi bacu baragira icyo babivugaho kuri telefone turi kumwe na Hitimana Hitimana mwiriwe neza
Namahoro
Uri hehe
Ndi Ibujumbura
Ikibazo cyawe
Ikibazo cyanje nkise
Yego
nuko mbona yuko umenga bijya bintu by'isoko byabaye bigaraje bijya sindatiki ibiganiro kubera abandi bose batabigiyemo bahamagaye bamwe amwandi abandi zibagende kandi aba batatumiye bo bari bashyizemo uruhara runini anisi kandi ikintu cyose cyabiteye mubona ko ari imande gira gatatu bari kubari kuyaga nabo nyine bari kumwe bakagira icyo bivuze ko abarundi tukaruhuka ko abarundi turamberewe nabi turabangamiwe n'ibintu by'ubwitanyi butandukanye mama hari aho babyise yandi mazina ngo ni ubusuma n'ibi aho nta kuri tubona kuba kuboneka bikuru kuko bakwikera ku ntebe y'ibiganiro bari kumwe bose kuko bose n'abarundi kandi nta n'umwe yovuga ngo yagizwe ikina kiriya atabutungane burakora ngo bakubite mu gahanga ngo hamenyekane ngo yarakoze bicanyi yaragize ibiki n'ibiki reka niyo kudeta bavuga abona ko umukuru yari amaze gutangaza yuko azokwitoza gutyo bisabiza nyirabayaza n'ibibazo byose yaciye biba kandi mu gihe babona yuko iryo tegeko bari bose ariko bariharira ko nawe ntavuga ati giye nk'umukuru gushinga nkaye ati reka ndeke aba bantu ndabarekire n'abandi kuko n'umasene dede ntari kubura n'intwari cyangwa n'abandi bari gushyira imbere bakumvikana ko
urakoze Hitimana urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe mukanya bwana Nshimirimana aragira icyo abivugaho turi kumwe nanone na Ezekiel mwiriwe neza
amaro neza edigwem
murakomeye
yego turandara
ikibazo cyawe uri hehe
ndi Bujumbura nagomba munda mukirize Vitali Nshimirimana
arakumva
hanyuma ibyabahe nabyo tukudatumira sinarede twebwe ntibyadutangaje kuko wirinyamitwe yari yavuye ngaha ino mu Burundi avuga yuko atizeye ko sinarede guca bahura byerekana ko umuhuza asa n'uko yaba yaraguye mu mutego wa leta y'u Burundi ibi rero birerekana ko mu Burundi kuva kera ishami kimara Abarundi u Burundi gucikukira nikumirana hakaba bamwe bagomba kubona ko aribo bene igihugu abandi nabo bakwiye gukumirwa buryo tubona ibi bintu bitahavuye atabiganiro biriko biraba mu Burundi bizoduhumuriza kuko mugihe bariko bagira ibiganiro bariko bakumira abandi ntidushobora kumva ko uwo muhuza yobaje guhuza Abarundi ubona yuko bomuhindura cyangwa bakamurondera nk'uko babyanditse bakabisaba yuko bomurondeye wundi mufasha kuko ujya mu banyamabanga mukuru wa East Africa Community turabona ko abizemwe uruhara rumwe rukomakomeye cyane rwose
urakoze Ezekiel
hama ikibazo nagomba kubaza Vitali none hamwe twumvise mu minsi yetse ko umuhuza yemeye kuzohava batumira none hamwe atohava batumira none boca bakora iki hamwe yo kwanka kirema kanka yuko nyine bazohava batumira gose abagira iki ndabe abo muri sinarete murakoze
Ezekiel reka dufate na Edouard mwiriwe
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Najyamba se bitari imbega kuri ibi bintu wazibona abantu baza baraza kugendera Burundi kubera ikibazo cyabaye cya sekirite babyakira gute yuko nyuma yo kuza wabona atacyavuyemo kandi ubona na ba banki mumbi baraza reka n'abandi benshi ingingo zimwe zigafatwa n'amashyirahamwe ateye imbere cyane kandi afite ijambo ku isi mbwa ugasanga nacyo bishyizeko ijambo kuri iki kibazo kuri ibi nabyo yari karavuga ndabaza ni mbega ntibazuhava bigorana ibyo by'ibiganiro mu gihe tubona yuko mu Burundi atantambara ihari nka kujya byagenze cya gihe hacya haba iby'amasezerano yarusha.
Urakoze Edouard. Bwana Vitali Nshimirimana, ibyo bibazo bibiri hari cya Ezekiel avuga ngo ko umuhuza yavuze ko azagerageza guhura n'abandi barebwa n'ikibazo cy'u Burundi batitabiriye biriya biganiro ngo ese mwebwe mwaba mutekereza ko azahura namwe. Hanyuma n'iki cya Edouard ngo nubwo hari ibihugu bikomeye abantu bakomeye basura u Burundi ariko ubona nta kintu gihinduka. Ariko mbere y'uko usubiza ibyo bibazo reka nkubaze ikibazo nk'uko wavuze ngo mwafashe ya mbere guhamagarira abanyagihugu kujya mu mihanda kwigaragambya bamagana ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Ibyo ni nabyo leta ihera ivuga ngo ahubwo mwahamagariye abanyagihugu kugumuka.
Ese cyane ahubwo guhera kuri icyo kibazo kuko ahubwo nashaka akanya kugusubira gukeza Abarundi kuko bamenye uburyo buciye mu mahoro bwo gushyikiriza ibyiyumviro. Hariho ibihugu byinshi abanyagihugu iyo bagendewe mu gushyikiriza ibyiyumviro bafata ibigwanisho. Twe ntitwafashe ibigwanisho abantu benshi barababonye bari mu myiyerekano bagenda bashapure bagenda bafise bibiliya bagenda bamanitse amaboko bagenda ba Burundi bwacu nari nabigarutseko. Ibyo rero ni ibintu dusanzwe twamenye kandi twize twakuye mu mategeko mpuzamakungu hamwe n'amategeko y'u Burundi yuko abanyagihugu bashobora guhaguruka kugira bondoza amaleta yabo babicishije mu kwerekana akababaro. Abo bose bakurikiranye ngene byagiye birakurikirana barabonye yuko igipolisi hamwe n'imbonerakure baciye bafata iya mbere mu kuza kurasa abari igitekano gutyo birabandanya kugeza naho no munsi basigaye irinda kudaha abantu n'ukuri abantu bose baradamwe babonye ingene batwaye abantu amajana atanu amajana ane hanyuma ukumva n'igipolisi cyabyigamba. Icyo bintu ni byerekana yuko ikibi kitazananye mu bagize imyerekano ahubwo byahaye ingiki gusa iyi leta ku ntego yayo yari yamye yari iteguye yuko izogira iho nyabwoko bose bariko biyamiriza icyo kiringo cya gatatu hanyuma kubijyanye n'icyo twakora hamwe batodutumira. Iki kibazo nibaza yuko uko nariko ndabivuga twebwe aho icyo dukoresha gukoresha ibyo twize n'ingendo dusanzwe dufise amahoro kuzoguma tubivuga tukerekana aho duhagaze hanyuma Abarundi n'amakungu bakabona yuko twebwe tudakwiye kujyamo mu botorera umuti ikibazo cy'u Burundi aho n'ukuri ntibabishobora barabikora mugabo amenye yuko twebwe ku bwacu tubona yuko abazoza gukora kurondera umuti w'igihugu cy'u Burundi babanje gukumira abashyikira iki kibazo berekanye ikibazo aho kiri bazi yuko atakintu bazoheza ngo bashyikire. Hanyuma ku byerekeye intumwa zagendeye igihugu cy'u Burundi zikaza zigahanura kagira ubutashoboye kuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi rya gipapa n'ukuri muri iki gihugu cy'u Burundi nta muntu n'umwe ntawe utarungitse intumwa n'utashoboye kuza yararungitse intumwa baza guhanura. Ubu unyereye twibaza tuti kumbe hariho icyo batashyitseko kumwe 1996 amakungu agateba agafata ingingo yo gufata ibindi igihugu cy'u bashobora kwibaza bati mbega none iki nyama ni iki nuko no musa kironka ahaguma kishi ibigwani bonye barundi nuko no musa kironka amafaranga ahemba izombonera kure amafaranga ahemba bakora mu iperereza ahemba wa polisi
gerageza uhi namagambo bwana Vital
ataye umurongo ibyo rero nibyo bituma nibyo bituma Petro Nkurunziza avuga ati jewe sishaka kuja ku ntiganiro reka izi nzego zanjye zishaka zigume ziramara amanyama badashaka yuko n'umwami w'u Burundi kuri twibaza rero yuko icyo iyo nta kumbe amakunga zote bakagengebuka yuko ari iramukiwe
kuri telefoni kandi turi kumwe n'undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Cedric mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
yagati mu gihugu igitega
ikibazo cyawe
kumba kwibariza uyo mutumira mu ndamukirize ka kwanza
arakumva
kama ndamubaze kubona batatu mu biganiro ikosa rishira kurinda rishira kumuhuza cyane kuri umunyamabanga mukuru wa EAC kibazo kigira kabiri kama ndamubaze bimwe batabo batumira bagiye gukora iki cyane bimwe bo batumira bitigwe kutosaba iki umuhuza
urakoze Cedric reka dufate na Aimable mwiriwe
nabahaye mwiriwe
uri he Aimable
urumonge
ikibazo cyawe
ego ndamaze kumutumira
arakumva
ego kibazo cyanjye cya mbere nashaka ndamubaze uyo twari tugoze keshi kwitina gishyira hamwe ndaha mu Burundi bitavuga rumwe na leta idaharanira ibyaha bya politiki namubaza nti mbega ko igihe mwahamagarira abenegihugu kuja mu ibarabara mwavuga yuko tuzofashanya urugamba kuko twese iryo barabara twari turirimwo hanyuma turabarondera turababura n'ubu abanyagihugu benshi bamwe bapfunze kubera iryo barabara bahamagariwe ngo n'uwo mutumire kandi yitwa ko adahagararira ibyicaro bya politiki ubu ninde cyangwa ninde bizoja ku mutwe cyangwa ninde bizokukira mu gihe abo bana igihugu batovamo akabado ka kabiri ashaka kumubaza nibyo turumva ko adaharanira ibyicaro bya politiki nk'uko ari Vital Shimira Imana rero n'abandi benshi bapatifike n'abandi none ubu ko leta avuze yuko ngo baronka ibigwanisho ngo hamwe n'imbonerakure byo guhimbonerakure ubu twovuga yuko nyirabayazana y'amagambo gaha mu Burundi wacu yoba ari nkuru nziza canke yoba ari aba bahamagariye no twazebe manda kandi aho kwicara ngo babivugane nkavuga nti mbega none ubu ko leta yitabye yarusha hanyuma igasigura ivyayo hanyuma nabo bantu umuhuza yaravuze ko ashobora kuzobakira ubu ubigiye kugenda gute igihe nk'aba ba Vital n'abandi bosanga leta nk'uko bavuga ko batayemera amakunga yemera bigiye kugenda gute kugira ngo abene igihugu turonke amahoro n'umutekano biterwa n'aba bantu bavuga ngo no twateme manda murakoze
urakoze cyane Mable mu rumonge mukanya Vital arasubiza ibyo bibazo byawe ariko reka dufate na Arnaud mwiriwe neza
mwiriwe
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nashaka mbade umutumire mu gihe bo bandanya babakumira icyo mu gihe bategekanye iki mu gihe bo bandanya bakumirwa mu biganiro
urako
cya kabiri yabana n'ifite kode dutatu mpano
mvuvu
n'ishye n'inzihe bategekanye iki mu gihe ranunga n'igihe ngaruka babona mu gihe bazobona baguma bakumirwa mu biganiro cyangwa ntibategekanye iki mu gihe baguma bari inyuma y'ibiganiro inyuma y'igihugu nk'uko bagirwa ibyaha byinshi
urakoze Arno Vitali hari n'undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika watwandikiye ubutumwa ku rubuga rwa Facebook ngira ngo impungenge ze zirenda gusa nk'izo Aimable yaragaragaje aho avuga ngo bagize kuduteza umutekano muke none ngo barashaka kujya mu biganiro iterambere twari tugeze ko ryasubiye inyuma kuberabo twe abanyagihugu turatekanye ariko ivyabo biyita ko badaharanira inyungu za politike twarabibonye. Gerageza usubize mu magambo make cyane bino bibazo bwa na Vitali Nshimirwa.
Urakoze cyane, numvise yuko benshi bagumye bavuga bati ndege intambara yatewe nandi mu gihugu cy'u Burundi. Urabye haba Barundi n'abanyamahanga habarimo n'abahinga basuzuma ibyerekeye amatati n'intambara bose bamibagabisha kuva muri 2013 yuko Petero Nkurunziza hamwe yo kwihagira itwara ikintu kigira gatatu ishobora gukwega intambara. Ngaho rero intambara yavuye kuri uwo muntu umwe, kuri uyu muntu umwe kandi abari we abantu, kuko nashaka kwibutsa yuko zijya nzego ziperereza atawundi muntu n'umwe ziha raporo, atawundi muntu n'umwe aziha amategeko Petero Nkurunziza. Ibi rero byose tubishyira ku gatwe k'uwo muntu yahaye amategeko izo nzego kugira ngo zimare abantu, kubera berekanye yuko aho nyanga amategeko.
Ariko ibyo ngibyo ndibaza ko nta gihamya waba wifitiye.
Nicyo twirirwa turandika amaraporo yose, twandika n'amaraporo yose akugwa n'icyo cyerekeye urwego werekeye iperereza ry'u Burundi yuko rukukira Petero Nkurunziza. Itegeko rigenga ubwo rwego rirerekana neza yuko ubwo rwego atahandi hantu namwe rica ataguhereza raporo hamwe no guhabwa amategeko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Urumva rero igihe hatariho babiri, ni Petero Nkurunziza wenyine niwe azi kandi niwe azishyuzwa ibiri ko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo onye ndabivuga n'ubundi munsi nzobisubira.
Hanyuma Cedric yakubajije ngo kuba mutaratumiwe mubishyira kurinde.
Kuba tutaratumiwe nicyo nagira nze ko tubishyira ku ngazi zibiri. Kimwe turagishyira ku muhuza umwe yoba taronse inkuru zikwiye kugira ngo, cyangwa atafashe umwanya wo kuronka inkuru zikwiye kugira ngo abyihe abategereza gutumira nabo atokwibagira. Hanyuma naho akaba yaremeye yuko bamuha bamosha nabi, naho nyine bizoba kuri we ubwatwibaza yuko agiye kubikosora nk'uko yabyemeye Abarundi n'amakungu kuri uwa 2024. Ubwabo kandi turagaruka tukemeza yuko umunyamabanga wa Afurika y'ubuseruko abifise mu ruhara, kuko nabivuze yuko wanashaka mu bantu bafasha icyo gikorwa mu kapa uno munsi nabakora mu biro iwe, batonda mu biro iwe iminsi yose, kandi tukaba tuzi yuko aheruka kugenwa na Nkurunziza kugira ngo abe intumwa idasanzwe ya leta ya Nkurunziza. Hanyuma hamwe batodutumira ikintu tuvuga tuti kwebwe ko turi ijwi ry'aba banyagihugu bose bahagurutse kugira ngo banye yuko amategeko y'u Burundi narusha bishenyurwa. Niba atadutumira bazoba bahisemo yuko iryo jwi bataryumviriza, niba atawumviriza iryo jwi naho ni ukuvuga yuko iryo bazoshika ko ntibazoronka umuti. Hanyuma uko amakungu yoba yemera leta y'u Burundi, ibyo onye wakibagiye nibaza yuko yoba yibagiye yuko amakungu uno munsi yose n'ayatarabigira bariko bafatira leta ibihano leta y'u Burundi kubera uko nyene tuba amategeko tuba hagateka kazi na muntu. Hanyuma ibyerekeye hari uwavuze yuko ngo hari ibyaha twagirizwa, ibyaha bavuga ngo twagirizwa tubyagizwa kubera iki? Kimwe muri ibyo kwera nabivuze igihe badushyira kuri ayo mamandadare twari twabivuze tuti ubwo ntibashaka uruyeri wo kugira ngo umunsi hagera guharira kugira ngo dutore umuti w'ibibazo by'u Burundi, tuzohere kubanza guharira kugira ngo dusubizwe ubwigenge n'imyidegenzo yacu. Ibi rero ibyo byaha byose batwegeka ko si ibyaha by'ukuri twakoze, ni ibyaha nuvuga ishingano ry'icyaha biyumviriye mu mutwe kugira babitwegeke ko kugira ngo batubuze inzira, batubuze aho tujya, batubuze aho tuvugira. Hanyuma ibi nabyo baba bibagiye yuko nabo nyine igihe bari mu ntambara Petero Nkurunziza wenyine ubwiwe yari yaciriye urubanza rwo gupfa icyo gihe. Ubwo rubanza rwo gupfa ntibarukurikije, urwo rubanza rwo gupfa ntawuzi n'ingene rwasuswe. Ubwo baramwemeye araza, abanyagihugu baramutoye, yari acunga yuko yorongora igihugu. Uno munsi rero urabona yuko agira subirize mu nduma n'abanyagihugu binzira karengana abanyagihugu atakindi bakoze guharanira iyubahirizwa ry'amategeko.
Reka dukomeze Bwana Vitali Nshimirimana, dufata abandi bantu kuko dufite abandi bantu benshi kuri telefoni, hanyuma uragenda ugerageza kubasubiza mu magambo avunaguye. Reka dufate Nahimana. Nahimana, mwiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Naguma mbaze ihinga dushika bitatu.
Ni byinshi cyane, gerageza uhine mu kibazo, uhinire mu kibazo kimwe.
Ego, je ngo ndamubaze ikibazo n'inzi bitaguje.
Komeza.
Ijanye no gufatira ibihano u Burundi. Ko byo babita ko u Burundi bwo fatira ibihano bijyanye na embargo. Ndeyo tubwira neza abarundi bo baba barabimutumye aba aribo. Ndego ngo rukundo yipfuriza abarundi bubarije n'ubukene. Niho boba bacunguka cyane boba babona yuko batumye ibikwiye. Kugira ngo yuko yobwira abanyagihugu akaberekana n'urwandiko abanyagihugu banditse basaba yuko u Burundi bwohabwa embargo. Ariko kwivugira mu gatwe kiyi.
Urakoze Nahimana. Urakoze Nahimana. Reka dufate na Christiane. Christiane, mwiriwe neza. Mwiriwe Christiane.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Yani nk'intererano.
Mu magambo make.
Narishaka kuvuga kuri ibyo byerekeye yuko batatumiye urwego Senared. Nabo baserukira amashyirahamwe. Ndibaza ko abantu bose boba baza barumviriza amaradiyo kenshi umuntu ayiyamiritse imanda ya gatatu y'umu perezida uwo wese acaba umwasa. Ngira nibyo mwama muriko murabona baragerageza kurwanya uwo wese ya yiyamiritse icyo kiringo. Murazi ko ubusho bwinshi bwuzuye abantu biyamirije iki kiringo cya gatatu. Rero icyo twosaba yuko hoba ibiganiro Burundi kwera turarushe tuve muri zino ngorane biriko barafata abantu babafata babaziza ngo nuko biyamirije icyo kiringo cya gatatu cy'igihugu. Nibaza ko atari ibintu bikirirwa birindwa kubazwa abantu. Umuntu wese azi ko yiyamiye icyo kiringo agenda arabundabunda iyo atarafatwa. Rero onye ntibirwa bariko baramuruhisha bavuga ko ari we yabitumye. Ya ntawe bafashe bakamujana mu ibarabara ku nguvu bagenda baharanira amasezerano y'arusha banka ko bayahonyanga. Rero turasabye yuko boje mu biganiro bakaganira naho muri Senared bakaganira nabonye baserukira amashirahamwe.
Murakoze
abarundi turarushe.
Urakoze cyane Christiane kuri ibyo bitekerezo byawe.
Yego, murakoze namwe.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Turi kumwe kandi na Gilbert. Gilbert, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe?
Nagomba gutaka mu bambere umuhuza mu kapa nimba nyumva. Atoze kibazo atoro mu twi kibazo gihanze barundi kandi ariko kudadika biteze utunyane. Ibyo byateye izingani mu Burundi barakizi. Ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza bahamagara bo byega abakigwanya n'abagishyigikiye bahe guhamagara uruhande rumwe abananya ntera kama ba Vitali ndabateye intege yuko n'ubundi turi inyuma yaba abanyagihugu wisa naho ubutegetsi wenda uyu munyagihugu buhavuye kuko biraba gushwa n'umunsi abantu biriga barishwa ni benshi abafungwa abanyarugutazi barengeraga bagitwangana agerageze kugira amahoro agaruke yatumye abo byega abo bagenda gusega bagenda guca amafaranga bihoze imigambo igwanya ikiringo barayizi amashyirahamwe igwanya barayazi iki kiringo ni cyo kuri igihugu yihishe abanyaga amasezerano arusha abanyazi bwizwa ibyo yari ibintu bihizwe ariko tumira umuntu
Gilbert, telefoni yawe ntago tukumva neza ariko ibitekerezo
bya ndakumva.
Gerageza uhine ibitekerezo byawe.
Ego. Bagerageze batumere bavyeka nkuko ndaliko ndivuga. Aba bagenda kwicira amafaranga babareke. Kuko ubiye kubira ubese buhari kugira ngo bukandamize umunyagihugu muto. Buhari kugira ngo umukize. Yabaye ngombwa ibyo bihano babifate. Ndiyo mwumvisha. Hanyuma kaburungu yita imabe, tamuzi kwa kaburungu. Na hawa yifata kuzuru mkubuga. Na hizi jubaka yisambula leke magombe.
Urakoze Gilbert. Bwana Vitali Nshimirimana, benshi barasa nkaho batanze ibitekerezo ariko hari ndibaza ko ari Nahimana wavuze ngo iyo muvuga ngo muhagarariye abanyagihugu, abo banyagihugu babatumye nibande.
Abo banyagihugu badutumye nibaje abanyagihugu twatanguye kuvugira kuva mu 1991 bira uno munsi abaye banyagihugu twavugira igihe atangura kuri imigambo myinshi muri 1992 ba banyagihugu abo nyene bari ku butegetsi n'ukuri mwibutse muzobaze akarorero umushinga ntahe mbonimba utantu yashoboye gukura mu byara by'igisirikare cyangwa by'ipolisi kubera barabagwanyi babo ba CNDD-FDD igihe bari bakiri mu ntambara. Nabo banyagihugu bajya tuvugira ntitwabanje kujya mu migambo, ntitwabanje gufata amadarapo y'ubundi bwoko kugira ngo tuvugire abanyagihugu. Niyo ntumbero nyine niyo twagumyemo. Nabo banyagihugu atahandi bisanga, nabo banyagihugu batajya kuvugirwa n'uwo mukuru w'amateka, batajya kuvugirwa nande mugabo abanyagihugu ijwi ry'ikira risohoka. Nabo rero ndi kudavuga. Hanyuma ikigira kabiri bagize bati mbega mwe ntagiye he, mwatoye abantu mu ibarabara hanyuma muca murigira ngo baraturonde baratubura. Jewe ni ukujya muntu yaciye agenda nagira ndamubaze ndi mbe waturondera ngo udukoze iki cyangwa baturondera ngo niki. Abantu bose baza bavugiye imvugo n'abantu bose bababajwe tutapfuye, babajwe n'uko twashoboye gukinjura, babajwe n'uko tukiri bazima. Uno munsi benshi turi mu buhungiro, benshi tubamerewe nabi, twasize ibikorwa dusiga amatungo. Mugabo nabo bariko baraturika Abarundi, iyo bari abandi ntibari kuba bahimbagwa n'amagogwa bene wabo barimwo. Ajya amajambo birirwa baravuga ntibari kuba bavuga ajya amajambo y'ababibuka yuko umuntu naho yoba ari uwo mutuvuga, naho yoba ari uwo mufitanye amatati, aguma ari umuntu. Kandi buca kabiri ugasanga muriko mukora bimwe, muriko musenyera ku mugozi umwe. Hanyuma ikubyerekeye ibihano Uburundi bwofatirwa, ibihano Uburundi bwofatirwa byofatirwa iyi leta, kuko abantu benshi ntibumbeshuza. Haratangwa imiti, haratangwa amakaye, harubakwa amabarabara hagirane. Mugabo kenshi ibintu byose biza mu mfashanyo byama biza ubwa mbere guhabwa abo bene kwitwa yuko baserukira abanyagihugu. Ugasanga bariko bubaka amazu, ugasanga bariko bigisha abana babo mu makungu, ugasanga bariko bagira mu modoka barita sante do sante mu minsi heza ubusinzi igene bayita. Nuko Umurundi yaba Umurundi afise umutekano, akaba afise amahoro, tuba dushobora kwirimira, tuba dushobora kwigurira imiti, tuba dushobora kwigisha abanyeshuri bacu. Nta fashanyo iva mu gihugu cy'amakungu dufise ubutare, dufise ibintu byose, nta kintu na kimwe tuba dusaba ahandi. Hanyuma rero ibyo bihano bakazobifata, cyuba ari bihano by'ukugondoza leta kugira ngo ijinjibuke yumve yuko itegerezwa kwemera ikaganira nabo bafitaniye amatati. Kandi n'iryo bari bajya mbere si urwanko twa nk'Abarundi. Mbere twarasabye yuko abasirikare bari muri ya misomo bataha, kubera yuko niyo bari ngo nyene bamerewe nabi, niyo ngero bagiye guca baheza kuyica mugabo agasanga imiryango yabo yaragandaguwe, kubera hari ubutegetsi bubi, hari ubutegetsi bwishyizeho ku Gikenya.
Urakoze bwana Vitali Nshimirimana mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho uyu munsi tuganira hanini ku itangazo ryasohowe n'abahagarariye urunani rw'abanyagihugu rurwanya manda ya gatatu muvuma Stwai Old Authorizing Manda mu Burundi rugizwe n'amakirahamwe ategamiye kuri leta bavuga ko batashimishijwe nuko batatumiwe mu biganiro by'amahoro bihuza Barundi biherutse kubera Arusha mu gihugu cya Tanzania ndetse bagasaba ko umuhuza watowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yakunganirwa n'undi muhuza utowe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Roger mwiriwe neza.
Ndatanze mwiriwe nyakubaha umeshe makoro.
Yego uri hehe?
Ndatanzwe ndi mu buseruko ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi ku isenga mu ntara ya Ruyigi muri Komine Butete.
Ikibazo cyawe magambo make.
Yego hanyuma amanza mu ndamukize umunyakubaha umutumire nyakubaha Peter Nshimirimana.
Narakumva.
Yego hanyuma. Jewe nagomba jewe mere nk'umubwira yuko ibintu bo kurikirana hafi ikibazo cy'u Burundi n'abantu twubacane kandi babatama twubacane ariko mugabo tubabwira ati nimuze mwubake igihugu cy'u Burundi kuko ubuye mu Burundi hasigaye nyabagendwa igihugu kimeze neza cyane ariko muze muvugane n'abategetsi b'u Burundi mubemere ariko hatagira namwe muhengamira kuko yendazi neza yuko muze mu Burundi ko mwukubahiriza umutekano wanyu mu bisabwe kuko yemwe ndabona yego cyo ndabona mwe ngo ni sa paritore biriko biraza ariko mwavuze ati bega nkamwe nga amuhuza ato batumira mwogiranye kandi bagereza yuko umunyako wa yahoza ngo igutura Tanzania ato batumira kuko n'umuntu twabacane kuko amate batumira na twebwe abarundi yo tubabaza kuko ibi bintu biri mu gihugu cy'u Burundi ni kese byapuye kuri aba banyako hanyene abaye bavitaye n'Imana kandi nabonye na umva yuko ibibazo bavuga cyari cy'abarundi mugabo twigo turabira ubuye ndabona yuko biko biraza porepo mugabo kubera afite icyo bashikiriza barabatumira bumvikane na cyane na leta y'u Burundi kandi bize neza nk'umunyagihugu muto yungaha mu Burundi ko bizonge na neza cyane ariko ikibazo neza rero ni uvugana nibuza kuvugana ibigande bijya bigande by'amagaburanyama nk'uko babigira kera ngo bivugana neza kugira ngo umunyagihugu muto nyarucari ahatorera koyo kuko ubu uyu kibazo dufise cy'icama manda dufise ikibazo cy'ibintu biduka ku ibiciro biduka ku munsi n'abantu bamwe bicwa bazira umwikeko kuko nze narumvise ikibazo bavuga bamwe ngo bapfa ibintu ngo ni iby'ubwoko mu Burundi nta bwoko buhari ahubwo rero nubwo yuko abantu bamwe bataba baricana bahorana ngo umwe ari mu mugambo uyu undi ari mu mugambo uyu ahubwo rero icyo kibazo nicyo bagiye niyarusha bo kwiga kugira ngo umunyagihugu ntatirirwa mu mugambo ari muri CNDD bamutunge nko muri CNDD ari muri MS cyangwa FRODEBU cyangwa indi migambwe yose bafatanye neza kuko ikibazo kihari mu Burundi siciho nyabwoko nk'uko babivuga abanyakubaho hari ikibazo cy'abantu icyo usanga umwe ngo nturi mu mugambo
uyu wundi. Urakoze cyane Roger, ibibazo byawe birumvikanye mu kanya Vitali Nshimirimana aragusubiza. Reka ariko dufate na Louis. Louis mwiriwe?
Yego murakoze.
Mwiriwe Louis nibaza ko tumubuze kuri telefone ariko turi kumwe na Jonas. Jonas mwiriwe?
Ego.
Uri hehe?
Mbemerereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndabaza sitari leta y'u Burundi n'abategamiye kuri leta bagomba gufata kwishyira hamwe bakajya muri Arusha babakagombye kujya muri Arusha bose hamwe bakajya inama nko kuri leta icungamiye ku gihugu kuki bo bajye muri iyo mihero ntibatumire kuri kubategamiye kuri leta.
Urakoze Jonas. Reka dufate na Terence mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyanyu?
Ego jewe nashaka kubaza umutumire matumiye bitanshimye imana. Mu biganiro byatanguye Arusha twabonye uko bakumiriye umugwi munini ya cyane wa politiki hamwe n'abataranira ibyiciro bya politiki kandi aribo nabo barafise uruhare runini ya mu byage biraba kuko hariho abari bashyigikiye ikintu cya gatatu n'abatari bacemera tukabona neza yuko icyo bita opposition nubwo radikali itigeze yibukwa mu biganiro byatanguye ni iki none bategekanya gukora mu gihe umuhuza mushasha mukapa atobatumira atobibuka kandi tuzi yuko aribo bagize uruhare runiniya mu kwiyamiriza ahanini ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza.
Urakoze Terence kuri ibyo bibazo byawe. Bwana Vitali Nshimirimana, Jonas wendibaza ko ahanini cyari igitekerezo, hanyuma Roger we yavuze ngo nubwo yemera ko ibiganiro mukwiye kubijyamo ariko akavuga ngo nimuze mwubake igihugu mwemere ubutegetsi buriho. Hanyuma ikindi wenda nakubaza, ubwo umuhuza yasozaga ibiganiro bya mbere mu cyumweru gishize yavuze ko agiye kugerageza guhura n'impande zose zirebwa n'ikibazo cy'u Burundi kugira ngo nabo baganire abumvirize, ku munsi w'ejo azaba hashize icyumweru yari yavuze ko ibyo azabikora mu byumweru bibiri biri imbere. Ese hari ubutumwa cyangwa se hari abari babagerageza kuvugana namwe ku bijyanye no kugira ngo mube mwahabwa umwanya wo guhura n'umuhuza?
Mbere kuri iki kibazo ubagike kugeza uno munsi nta kintu na kimwe abasha turabona, nta n'ikiratwereka yuko ibyo yavuze yuko azogenza uko yabivuze. Mugabo turizeye cyane yuko umuntu w'umushinga ntahe yatwaye igihugu ibibazo byo mu Burundi arabizi yuko atokubahuka kugira ngo arenge ku ijambo we nyine yivugiye. Hanyuma hari uwavuze ati iki gihugu cy'u Burundi ubu ni nyabagendwa, cyo nashaka kumubwira yuko kumbe hariho ibintu abantu bamwe bamwe bashobora kuba batamenya cyangwa barenza ku ruhu rw'amazi. Tuba nyabagendwa gute? Hanyuma Petero Nkurunziza agiye gukina umupira igihe ari kagora ukuguru akaba ahagarara abantu bashika bane batanu bamucungereye umutekano ahagenda aho kugira muri Brende wenyine umukuru w'igihugu ariwe yitwa yuko abarundi bemera batoye bakunda agenda yiyegeza igihugu cyobanya gute? Hanyuma hari abagize bati ibiganiro ntibibamagabura, iri jambo nibaza yuko ryabaye ijambo ry'ugutukira kandi abarundi barabikunda. Naye handi je nibaza yuko tutobyita ibyo amagabura nyamanyama kuko Arusha yazanye ibyo kugabura ubutegetsi bihereye kugira ngo barondere yuko abarundi bose bakwibonamo bivuye ku moko, bivuye ku ntara, bivuye ku bitsina. Yisubiraga yuko barundi basangira ubutegetsi, ariko hariho umurongo ntarengwa twebwe tujya tuti kubera Nkurunziza ariwe yazanye ino ntambara, ariwe yatumye byose igihugu kirimo bishika ngaha, tujya tutuye umuntu atangura gukumirwa hanyuma we bamufasha bagaheza bagacibwa urubanza. Hariho uwabajije ikibazo cy'ikinyabwoko yuko avuga ati nta n'irihari, cyo nibaza yuko hageze yuko tureka kubideha. Uhereye ku kwezi kw'icumi na kabiri yaravuze yuko abantu bariko bararondegwa abajya gukire no kuburizwa igufa abishwa benshi harimo imisi z'abatutsi. Byarabonetse yuko uno munsi amakomine twavuga yuko harimo abatutsi benshi uno munsi misi yose yamasagirizwa baravuye muri icyo gisagara cya Bujumbura baraduga za Mukice za Nyamugamba, ubu bageze Burambi akikamye bagira Indaba. Ibi byose biriko biyerekana yuko ibintu bibandanije uteranije na ya majambo birigwa kuvuga atankeka yuko bizoruhira gushika kwihonya uko gihuye harimwe byaba mu gihugu cy'u Rwanda aho batemo bakuza kuno munsi ntibarangaho, ariko nta kibuza yuko uno munsi cyo bashobora kugira kuri ubwo Rugero.
Bwana Vitari, nshimira Imana, turi hafi kugera ku musozo wa kino kiganiro, ariko reka dufate undi muntu umwe hanyuma tuguhe umwanya ugira ubutumwa utanga mbere yuko dusoza kino kiganiro. Didas Muranyova.
Yego ndarumva.
Uri hehe Didas?
Ndi Bururi.
Ikibazo cyawe.
Nashaka mbazo mutumire. None ko kuyarusha hagiye abaserukira imigambo. Akagenda n'abandi baserukira urunani bakira mu yigenga ategamiye kuri leta. Ariko abo nyene mubona umvize mubona ibyo baba bagiye aba bo muri polisi izindi ko basumiye ibyumviro byabo babona abikikije muri iryo tangazo bizoshobora gufatirwa koko atazoshobora guharira ariko barabonana n'umuhuzi
urakoze
kibatagira kabiri atakanda mubaze hamwe byoguma uko nyene umuhuzi akaba atabatumiye ibiganiro bya mbere no mu bindi biganiro bigira kabiri tereganije umera z'ukwezi kuzi batabatumiye
urakoze Didas, ndibaza ko icyo kibazo Vitari Nshimirimana yagerageje kugisubiza mu minota ishize. Ariko mbere yuko dusoza bwana Vitari, murahamagara murasaba ko habaho umuhuza wunganira Perezida Benjamin Mkapa. Abantu basomye itangazo bashobora gutekereza ko musa nkaho murimo gutesha agaciro uyu muhuza watowe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Gerageza usubize icyo kibazo hanyuma unatange nanone kuko abantu benshi bakomeje kubasaba icyo mwakora noneho ku nshuro ya kabiri nanone batabatumye. Mu magambo make cyane dusoza.
Ko babona icyoshikira umuhuza yuko byose bizoguriwe kuva mu kwezi kwa gatatu bamushinze mabanga yarazengurutse agendera abakuru b'ibihugu by'akarere aragenda mu Burundi inshuro zirenga zibiri ahubwo mbere yatangaje yuko asubira guhamagara abantu yarusha avuga ati ngabahamagaye kubyanda bumvirize nk'uko umengo kugeza uno munsi niyo bazi bene amatati aho rero si ukumutesha agaciro si urwango kigufise niho tuvuga tuti kunda yoshobora kuba wishijwe n'abarundi erega hariho n'igitangaje mbereka y'u Burundi ko iriho uno munsi ku itatu abaje kurorera bose batumwe n'uwo muryango wavuze ati nta matora yabaye unikavuga iti nta matora yabaye ni kubera iko izayishyira imbere ku buryo umengo yoyo n'ibisanzwe yoyo iriho kumburengera barabikora kubera bavuga uko bayigira mugabo mu bisanzwe nayo nyine bateza kuyishyira ku ruhande bakayishyira ku rugero rumwe n'aba banyagihugu bandi bose hanyuma rero yuko tumusaba yuko afashwe na Mandela yari igihangange kungana uko isi yose ibizi afise abantu bamufasha kuvuga yuko abantu bomufasha ivyo si gitutsi twavuze yuko byomutuma yigobotora igicure cy'uwo munyamugafurika y'ubuseruko hamwe na leta y'u Burundi irongowe na Nkurunziza hanyuma twebwe icyo twokora akubisanzugaye bakabikora bakabandanya batadushize mubazo babibagiye ijwi ry'abanyagihugu kandi bibagiye yuko hariho umugwi ufitanye amatata adasanzwe w'amashahamwe uno munsi dazi wanashaka n'imigambwe sindabibukije ngo babikore nta mugambi bahagaritse nta mugambi bubagariye amakonte bwa twebwe amashyirahamwe cumi yose barayuka batuma abakozi bakorera ayo mashyirahamwe bari batunze imiryango irenga amatanu batabakomoka barafashe amakonte kugeza n'aho amakonte y'abantu bake bakaza bakayashyikako
Vitari
Nshimirimana
Vitari Nshimirimana Vitali nshimira imana reka ngushimire cyane kano kanya waduhaye umwanya twa dufite urarangiye ariko ubutaha tuzongera tuguhamagare tuganire mwakoze cyane Nshimire na injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika